VOA. Iyi muva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 9 ukwezi no kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Namugaye ngaha mu maguru ca mugana naha mu mugongo gushira ha cyari nta mu nzu kuko namugaye ibyo yarantaye none ko ataza ngaha.
Unumwe mafasoni wo muri commune ya Buhiga iri mu ntara ya Ngozi atubwira ingene abafasoni bagendana ubumuga babayeho. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume hagufi ya radio yanyu. Hagataho mwaba mwarigeze kubona ifoto yacanyacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abana bigira ku mabuye ariko idatomora neza aho abo bana bari bari
gutumbereza ntacyo bazi kuhandika ijyungane barashobora kujyandika naho nyene ni bintu mengo nuruzegwe bimwe byo bavyandika umwana wo mu wa mbere atari wo mu wa gatatu.
Nuko rero uyo mwigisha yigisha utwo twana mwabonye ku mafoto ijwi rya Amerika ryaratohoje riragendereza riramenya aho bo bana bigira. Turabibaha mu nkuru zanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemeremba nze ndabwire muri make ku ishamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abantu bashika ku miliyoni 17 bari mu bihugu 9 bugarijwe n'inzara. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres akamagarira makungu gufasha ibihugu bibangamiwe cyane kurusha ibindi biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ivyo Antonio yabitangaje nyuma y'urugendo yaramazemo imisi yaherahereje mu gihugu ca Kenya kuri no wa gatatu avuga ko atagikozwe ibintu bishobora kunyuka. Somalia iriko ica kiza cha kabiri cinzara mu myaka itarenze itandatu uturere tumwe tumwe twa Sudani y'umanuko tugarijwe na two nyene n'inzara. Nayo muri Kenya leta iramaze gutangaza ko igihugu cugarijwe n'uruzuba. Ahandi ni mu gihugu cha Ethiopia aho abashika ku miliyoni 10 bugarijwe n'inzara. Muri urwo rugendo umunyamabanga mukuru wa ONU yaraganiriye kandi na perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya kujanye n'ibazo vya politike biri muri Sudani y'umanuko. Bakaba barabiye hamwe uburyo hoshigwaho ibiganiro bihuza bose. Antonio yatangaje ko bagiye kugeregereza uburyo bwompi bahagarika intureka zibangamiye abanyagihugu ba Sudani y'ubumanuko. Muyavugwa ijya nino kandi kuri no wa kabiri leta ya Afrika y'Epfo yarakuye Burundi hikete yari yashikirije ishamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko igiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera irahe muri Hollande. Yamara kutumvikana kw'ico kibazo kurabandanya ni mu gihe n'amashinga mateka iza yatanguye guharira kw'ico kibazo kuva kuno wa gatatu. Jacob Zuma yahoze ari umucamanza muri sentare hijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro avuga ko atakintu gihambaye yeco mutuma ahimbaza iyo ngingo yo gusokora ikete ryo kuva muri yo sentare mpuzamakungu murantunga. Navuze Jacob ariko ni Isaac Yakobo. Ivyo vyabaye inyuma yaho mu kwezi guheze sentare nkuru muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo yuko iryo kete ryari ryarungitswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu muri ONU ritubahirijwe ibwirizwa nshingiro kandi kw'ico kibazo gikwiye kubanza guca mu nama nshinga mateka. Naho rero Yakobo ari mu bacamanza bakukurutse bashize igikumu ku ikete risaba ko Afrika y'Epfo itova muri yo sentare. Umugambwe ya ANC uri ku butegetsi ni ufise igitigiri kinini c'abashinga amateka ukaba kandi ushigikiye cyane ingingo yo kuva muri yo sentare mpuzamakungu. Aha muri Amerika bajejwe ubutungane barabandanya mu buryo bwihuta amatohoza kwijanye n'ibirego vy'uko Burusiya bushobora kuba bwarivanze mu matora ya Amerika iruka kuba. Ni mu ntumbero kandi yo gutohoza ibirego vya perezida Donald Trump yagiza Barack Obama ko yafashe amajwi mu nyubakwa yateguriwemwo amatora Trump Tower muri no misi. Abakenguza amateka co kimwe n'abajejwe iperereza baragendeye ikigo kijejwe amatohoza kugira ngo basuzume amakuru avuga ko Burusiya bwateye amamashini ya ordinatere kugira ngo bufashe perezida Trump gutsinda amatora. Abajejwe amatohoza bakaba bamaze gutangaza ko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatanze itegeko ryo kwinjira mu mashini yakoreshwa n'uwarajejwe imyiyamamazo ya Hillary Clinton yahiganwa na perezida Trump. Radijugi Amerika mutkumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri internet ariyo wezi 3 radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumvijana kwijana muri mu ntara ya Muyinga.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire mu ntara ya Muyinga ho senare nkuru y'igihugu iyo ntara ihedeje gucira umunyororo w'imyaka 20 umusirikare yagiriwe icaha cyo kwica n'impaka intwazangabo major Karashira Dieudonné wo mu ikambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze. Mwiriwe Jean Bosco.
Mwiriwe cyane Diane.
Wobanza ukatwibutsa muri make major Karashira Dieudonné wariwe n'ingene yagandaguwe na ryari.
Ego majoro Karashira Dieudonné ni ntwazangabo yo mu ikambi yo kumutukura kabavuga ko ari kigira cyurongoye iyo kambi. Majoro Karashira Dieudonné yagandaguwe mu kwezi kwa mbere igihe hari haraye habaye ibitero ku ikambi yo kumukoni aha mu Muyinga. Majoro Karashira Dieudonné akaba yarashwe n'umusirikare wo muri iyo kambi mu gihe uko twabyumvise mu rubanza yaragiye kumenyesha umwe muri abo basirikare ko ariko naronerwa n'ubutungane. Akaba yahavuye araswa n'uwo musirikare yari yavuzwe n'umwe mu basirikare bo ngaho kumutukura yari yafashwe mu bagirwa kugira igitero cyo ku ikambi yo ku Mukoni. Akaba rero yarashwe mu gihe yaragiye kumushikiriza kumumenyesha ko aronderwa n'ubutungane.
Ego Bosco washengeshejwe imbere y'ubutungane yagirizwa icahe akaba arinde.
Washengejwe yitwa Ntahomvukiye Jean Pierre n'umusirikare muto akaba yashengejwe n'umushikiriza manza wa parte ya Muyinga ku cyaha cyo kwica n'impaka yabiteguye majoro Karashira Dieudonné. Akaba rero sentare uno munsi yashashe uno munsi nyene Muyinga muri urwo rubanza, ndetse urubanza ruraheza abari naho rugende rujya mu mwiherero. Icyo yagizwe rero uko yagizwe ko yamurashe mu gihe yaragiye kumenyesha ko aronderwa nk'uko nari nabivuze n'ubutungane bw'i Muyinga. Umushikiriza manza akaba yamwagize ko ubwo nyine yaciye amurasa ariko akaba atanamuhaye n'umwanya kugira ngo amumenyeshe icyo yaragiye kumubwira.
Yireguye avuga gute?
Ego umusirikare Ntahomvukiye Pierre we yavuze yuko ibyabaye ari nk'isanganye uko yabimenyesheje. Yavuze yuko majoro Karashira Dieudonné yamuhamagaye mu gihe uwo musirikare yari aritunganya kugira yambare ikambi n'ibirato ave mu cyumba yarimo aje kumwitaba ngo yaciye abona uwo majoro Dieudonné amusimbira ko, ndetse akaba yavuze ko yinjiranye inkoho. Avuga ko baciye batangura gukirana bagana inkoho iri hagati yabo, ndetse akavuga yuko majoro Dieudonné yamera nk'ushurabisha ko inkoho. Uwo musirikare avuga ko byaciye biba ngombwa yuko yaciye yabonye ko nawe ubuzima bwe bushobora kubangamirwa uko ariko kose, ndetse aca avuga yuko yaciye nawe agerageza kurondeza amaguru inkoho yiwe aho yari iryamye mu kigitanda ayitora aca aramurasa. Akavuga yuko yabikoze kugira ngo yikingire kuko yabona ko hagati yiwe n'uwo majoro hategerezwa kuvamo umwe.
Urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru duciriye muri make. Turaza kongera tukwikore ko handi hato makuru yacu yo hanyuma kugira uyitubwirire mu buryo buramvuye. Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mukanyi sase ni vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bije biranuganurwa ko ari vyo
reka nibihu
ngo nibihu kandi na vyisomeye
eh ndakubwiye ko atari vyo
nivyo
sivyo
nivyo
reka sivyo
eh dupinge eh dupinge utangike
eh mupinga mupingi umvire izijwi rya Amerika.
irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero nari nababajije mu ntango za kino kiganiro nimba mwarabonye ifoto iri kutwana twicaye hasi turiko twiga tutagira intebe dufise ubukene bw'ibikoresho vyo mashure bikomeye. Bimwe muri ivyo nuko iyo foto yerekana abana bicaye ku matafari hamwe no kumabuye, imbere yabo hari umwigisha ariko atanga icigwa. Kwera ko rero umuntu yashize ku mbuga ngurukana bumenye iyo foto atatanze umwidondoro wayo, abatari bake bari bajije ikibazo kitari kimwe ndetse byari bibazo byinshi bitandukanye, harimo kuzazanigwa ati mbega hoho bari mu Burundi canke ho bari hehe, abo bana bari he. Kuri ivyo rero ijwi rya Amerika ryaragenderereje riramenya neza na neza iyo foto iyo ajiturukana maze twishikira kuri iryo shure. Muravyumva mu kanya mu nkuru ya Diane Ndonse.
Iyo foto yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi itarike zitatu z'uko kwezi, ndayiravye iri kwa bana bakiri bato boba biga nko mu mwaka wa kabiri cyangwa mu mwaka wa gatatu, bicaye ku dutafari duto duto bagerekeranije ari tubiri cyangwa dutatu, abandi bicaye ku mabuye. Ifoto irerekana kandi n'igice cy'abandi bana bicaye ku bigegene by'ibiti. Aha kandi biboneka kumengo iryo shure ririmo inkungugu y'ayo matafari. Abo bana nta mwambaro uranga ishure bambaye, ikigaragara ko ari abanyeshure nuko bafise amakaye, hakaba n'umwigisha imbere yabo ari ku kibaho biboneka ko ari karatanga insiguro z'icigwa. Abatari bake barahaririye ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko iryo shure ritari mu Burundi, aho bamwe bacacisha bavuga ko iryo shure riri ahitwa Busenge muri komine Muhuta. Ijwi rya Amerika ryarishikiye ku mitumba kuraba koko ko iryo shure ribaho, nuko yasanze ahubwo atari shure rimwe gusa abana biga bicaye ku mabuye, ahubwo ari amashuri ashikabiri yo muri zone Busenge muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge. Byongeye ijwi rya Amerika ryasanze bicara ku mabuye gusa, ahubwo no hasi barahagandagaza bagatuna amavi bakayandikirako. Ariko rero nk'uko bisanzwe turabasomera bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi, tutabasomeye abavyanditse kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu yanditse avuga ati mbega mbega biragoye kwemera. Uyu nawe ati abazungu bavuga ngo twese twizuko, ibaze kandi muri Afrika dufise ibiti n'abafundi bazi gukora intebe birababaje. Hari n'uyu yanditse avuga asa n'uharira ati sinibaza ko ari mu Burundi. Uyu nawe acasa n'umwishura ati Busenge komine Muhuta ni mu Burundi. Uyu nawe ati ibintu nk'ivyo birateye isoni kandi birababaje mu 2007 n'ukuri. Hari n'uyu yaciye abaza ati murazi neza ko ari mu Burundi. Dusome n'uyu yanditse asaba avuga ngo ababishoboye gerageza mudutohoreze niho twomenya ubumenyi abo bana b'igihugu bazoronswa. Uyu nawe ati dukora iki kugira duhindure ivyo bintu, ni isoni kuri twebwe. Twongere ko n'uyu avuga ati mu mwaka w'1969 niga mu ishure ry'ivyatsi kuva hasi kugera hejuru, ariko twicara ku ntebe bitera bici inyuma none. Turangirize kuri uyu nawe yanditse ati ni bitera soni ku gihugu cacu, nimba ari Muhuta n'abanyagihugu baho bakwiye gucirirwa urubanza. Aha rero ijwi rya Amerika ryarishikiye aho iyo foto yanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi yafatiwe, ni ku ishure shingiro rya Rubura riri ku mutumba wa Rubura muri zone Busenge ya komine Muhuta y'intara ya Rumonge. Iryo shure riri nko ku birometero 200 uvuye ku ibarabara rikuru rya Bujumbura Rumonge.
Yagutiki buri kukiye
ahari ishure ryo mu mwaka wa gatatu. Umwigisha ariko yigisha abana bamwe bicaye hasi mu ivu, abandi ku kirundo cy'umusenyi uri ku ruhome rw'inyuma. Abatashimye kwicara hasi nabo bicaye ku mabuye, abandi ku matafari. Ariko kandi hari n'intebe zitatu, imwe yategerezwa kwicara ko babiri, yicaye ko abana bane. Iyo bageze kwandika bamwe baca bayivako bakicara hasi kugira ngo bagukigwe. Muri aba bicaye ku mabuye batubwira ingorane bagira bariko bariga. Uyu ni umwe muri bo.
Iyo uriko riga wicaye hano kwibuye wumva gute?
Ndababara.
Ubabara hehe?
Umunye.
Urashobora kwandika neza?
Oya.
Ni ibiki bihora bigucika? Hari indome zikugora kwandika kubera wandikira ku mavi?
Eh.
Nk'izihe?
Mfe na we.
Nubwo uyu mwigisha ariko arigisha bamwe mu banyeshure bicaye mu musenyi bariko barawukinisha abandi baraba hanze kuko bariko bigira mu ishure ritagira amadirisha n'umuryango uretse ko gusamara kwaba bana umwigisha wo muri iri shure Shimirimana Evelyn avuga ko uko kubura intebe aba banyeshure bicarako gutuma bimugora kubigisha kwandika batumbereje umurongo mu ikaye ivyo kandi bigatuma banunguruzwa mu mwaka ukurikira hari bikibagora kwandika
gutumbereza ntavyo bazi kwandika ijyungane barashobora kujyandika naho nyene ni ibintu mengo nuruzegwe bimwe byo bavyandika umwana wo mu wa mbere atari wo mu wa gatatu
uyu mwigisha abandanya avuga ko uko kwicara nabi kwaba banyeshure kubaruhisha ahavuga ko bahaguruka bakamusanga kukibaho kugira ngo bahandikire bahagaze mukuru wurira imigongo bamwe mu bavyeyi baharereye bafise amakenga ko abana babo bashobora gukura ingingo zimwe zimwe z'umubiri zitagororotse Maniraha Diane umwe mu bavyeyi amakenga yiwe ahagaze ko bashobora no kugwara amafigo
turibaza ko abana bagira nk'ingorane nk'imu mafigo kubera nk'umwana agiriwe yicaye yunamye yandikira uko ku mavi kuva mu gitondo gushika nk'izisaha urabona ko atari vyiza
tumenyeshe ko kuva mu mwaka wa mbere w'irishure shingiro rya Rubura gushika mu mwaka wa gatanu abanyeshure biga bicaye ku mabuye no ku matafari abandi ku bigegene by'ibiti iryo shure rikaba rimaze imyaka 9 ibintu biruko ariko muri kino gihe abajeje intwaro bavuga ko bariko barakoresha intebe mu kugerageza kugarukira kuri abo banyeshure imuhuta ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri uyo muco uduhaye dutumirire rero abatwumviriza yuko mu masaha atarenze 48 mwoja ku rubuga rwa Facebook yacu ariyo VOA radio yacu canke ku rubuga rwacu rwa internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com gutyo mukibonera mu masanamu iyo nkuru duhejeje gushikirizwa na Diane Ndonse iyo nkuru kandi tukazoigaruka ko ku munsi wejo aho tuzobabwira ico ahanini ubwo bukene bw'ibikoresho kw'iryo shure buva ko nico abo muri iyo commune bariko barakora nkuko abatari bake bavyibajije kuri no nkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana utwana twiga twicaye ku mabuye mushora kandi kunatubwira ibinuganurwa mu kibano mu makambi hama tukabaronderera umuco ikiganiro ni wanyu mu ntara nyarukire ngozi naho aho bamwe mu bakenyezi bagenda no bumugabo ku mutumba mihigo muri commune ya Busiga bugarijwe n'ingorane zitari nke abakenyezi bakabona ko bafatwa nabi nabo bubakanye mu gihe banabata babahora ubumuga mu yize misago
mu kibano usanga abakenyezi bafatwa ko atacyo bashoboye bitewe n'ubumuga ubucanke buriya bafise abakenyezi bo kuri uwo mutumba wa mihigo wa commune Busiga usanga bagendana ubumuga butandukanye muri bo usanga hari abamugaya maguru abandi amaso bitewe n'ingwara zitandukanye zimwe mu ngorane abafasoni bagira n'ubukene usanga bwugarije imiryango yabo hamwe n'abagabo babo banka kuja kubandikisha muri komine kugira baragane benshi muri bo ntibakibasha gukora ibikorwa byo mu mirima babitewe n'ubumuga bafise ahanini usanga bibana muri kino gihe bavuga ko bafise ubuzima bubi mugiye kuri wa munani wari umunsi mpuza makungu hariwe umukenyezi abakenyezi bavuga ko uwo munsi atacubafasha kuri mikoro y'ijwi rya Amerika abafasoni bavuga ko babeshejweho n'abagira neza bishika bakabaserukako Nyandwi Veronica agenda no bumuga bw'amaguru.
Jewe ntako ntaho mpagatse. Jewe ndagira magume maremare. Jewe ndukunyene nigenga munzu kunyene. Ibinshikira ni byinshi ndashikirwa n'ingwara nkaburonda zitura ndashikirwa n'ibindi byinshi nkaburubondi bubitura ntacha nemanga ntagumangaho ntatekereza ntawe mfise ndabi mbayeho nabikoko ndafungura haragira igihe nkabavyeyi abagira neza bakantabura
ubwo buzima bubi bafise bwunyuka rimwe na rimwe mu gihe bamwe mu bafasha babo babyaranye babatana abana abagendana ubumuga bakavuga ko ubuzima bwabo bwasubiye inyuma abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko abo bafasha babo babahora ubumuga bagendana ubu bakaba aribo bimenya mu byo bakeneye mu buzima. Christiano Kindo kuri umutumba asigura ko uko ari uguhohotera agateka k'umukenyezi.
Namugaye ngaha mu maguru camugana naha mu mugongo gushira ha. Yampaye ubumuga kuko ngo namugaye cyarera nta mu nzu. Kuko namugaye ko yarantaye none ko ataza ngaha. Yampaye ubumuga yaragahohoteye agateka ka kwa kenye
izo vyunyuka kandi mugihe bagwaje muri ico gihe abafasoni bavuga ko bataronse abagira neza bahitamwo kuguma muhira kuri bo kuvuza abana bareze ntibiborohera Nyandwi Konsansiyo afise abana batatu nawo nyene afise ubumuga bw'amaguru
none umwana yagwaye bagwariye ni mwari babiri bumva guco baheka gutura umukenyezi izo nizo zangaruka duca tugira kandi nk'ubu mu bihe by'inzara umuntu yicaye muri abo bana ari umukenyezi umugabo atari mu rugo none wumva atangorana afise mu rugo aragenda nyene bakadusiga ngaho tukaguma ngaho
mwishyirahamwe tuja habona rihurikiyemwo abagendana ubumuga muri iyo komini ya Busiga bamenyesha ko umukenyezi afise ubumuga adafashe cyo kimwe nk'abandi Karenzo Prida atwara iryo shyirahamwe akavuga ko umukenyezi afise ubumuga ahanzwe n'ubukene atagira ikimufasha amenyesha kandi ko abo bubakanye bishika bakabatoteza Kabura Prida agasaba leta ko abakenyezi bafise ubumuga bofatwa nk'abandi mu ntwaro muri komine Busiga bakamenyesha ko bafasha bene abakenyezi mu kubigisha imyuga ku babishoboye abatabishoboye nabo baraheza bagashyirwa ku ntonde z'abantu nikora nayo kubamaze gutabwa n'abagabo babo babahora ubumuga bafise Romain Ndagabwa Mustanteri wa komine Busiga avuga ko baraba ko batariko barirukanwa mu matongo barimwo avuga kandi ko bagiye guhanura abagabo bafise bene iyo ngeso imbere yuko bafatirwa ibihano
dusanzwe tubafasha mugabo nkabo bafise ubumuga bakagira kandi ko bariko baratotezwa n'abategerezwa kubashigikira abo komine ikiraba ikintu yo bakorera iravye cyane cyane ubukene baba barimwo ari umuntu agifise agishoboye gukora ikintu baramufasha gukora umwuga komine kamuterera iyo naho ari umuntu nyene byanse gose urumva umujyango niwe uca umuraba mugo komine ibonye nk'inzu yo mubomokerako iramufasha kuyisanura ibonye yo muha igitungwa afise abamufasha kukiraba ikamuha ibi bitungwa bito bito nk'impene kugira nawe ashobore kwibeshaho
Abajeje intwaro muri komine Busiga bakavuga ko abagabo badakurikije izo manuro baheza bakitura abajeje ubutungane kugira batunganirize abakenyezi ibyo biruko mugiye kuri wa munani ntwarane wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ibusiga mu ntara ya Ngozi Moise Misago ijwi rya Amerika
Uyo munsi rero mpuzamakungu wahariwe abakenyezi Moise Misago ahejeje kutubwira warahimbajwe no mwikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi yo mu Rusenda rero zikaba zahimbaje uwo munsi zivuga ko ahanini atako bimeze zisaba ishamwe rishinzwe impunzi ku isi ACR ko ryo kugura amashuri y'imyuga ku bagore ndetse no gutanga imirimo ku bagabo bahejeje amashuri yisumbuye na za kaminuza mu vyumva muri no nkuru ya Dastengabo
Ibirori byo kwiziza umunsi mpuzamahanga w'umugore byabereye muri gatunguru ya gatatu muri sekiteri ya Tanganyika mu ntara Kivu ya Majepfo bikaba byabimburiwe na defile yavaga muri centre yo mu Rusenda yerekeza muri gatunguru ya gatatu abirori nyirizina byabereye muri birori byitabiriwe n'ingeri z'abantu batandukanye biganjemo abagore bo mu ngambi yo mu Rusenda ndetse n'abaturage b'abakongomani hamwe n'impunzi z'abarundi zo mu mwaka w'1972 zituye hirya no hino mu Rusenda muri Kenya Mboko bose bakaba bari bambaye ibitenge bisa bakenyeye imbega bafite ibyapa bigaragaza amashyirahamwe bakorera ibyishimo bikaba byari byinshi kuri aba bagore bagendaga babyina ibarabara ryose wavuze mu izina ry'impunzi z'abarundi zituye mu Rusenda Anority Giraneza akaba yashimisha iramwe rya HCR ndetse na leta ya Kongo yabakiriye aboneraho uburyo bw'ukwereka HCR ibibazo byugarije impunzi z'abarundi zo mu Rusenda
twasabye yuko bogerageza kuturonsa amashuri atandukanye kuko hari aba mama benshi bicaye ngaho bafise nk'amashuri 10 umunani mugabo gasanga baricaye ngaho atabwiye bafise bwo gusubira mu mashuri twasabye yuko butuzara amashuri y'imyunga kugira nabo baronke bo kwifashisha ibirago ubu byaraheze uyu ni umwaka uheze atabindi birago barabongera amabido ntayo tugifise ngaha benshi Eh twasabye abagabo bacu benshi arabicyara ya madiplome nga mugabo ubuzi ntago bari ko bararoma turasabye rero babaronse ubuzi butandukanye kini rabasabye nuko boturosa ibitaro nga kuko hariho abamama turafise ingwara zitandukanye ibitaro bikuru nabyo biri kure hari giye bashika nayo umuntu yarembye ugasanga aragire ingwara mu nzira kuri ibitaro biri ko
mutumwa butandukanye bw'abantu bagiye bafata ijambo bose bakaba bagiye bahuriza hamwe ku ruhare rw'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ndore ko nisanganya amatsiko y'ibi birori yagiraga iti ubwuzuzanye mu bikorwa 50 kuri 50 hagati y'umugabo n'umugore bizaba bizagezweho mu mwaka w'2030 madame Marie Cisse uhagarariye biro ya Ser Mboko na Uvira kaba yashimiye buri wese witabiriye ibirori akaba yibukije ze iko bakwiriye kugira uruhare runini mu gushira abana b'abakobwa ku ishuri kugira ngo bagire amahirwe aha akaba yatanze urugero rw'amavirage 49 agize inkambi yo mu Rusenda ayobogwa n'abagore 5 mu gihe ayandi mavirage yose ayobogwa n'abagabo gusa
kwa de village 49 bagiziye amavirage muri kambi ya Rusenda
iliya 5
harimo aba personi 5
certes le pourcentage de femmes est très petit
ashingiye ku buryo impunzi z'abarundi zigenda zisaba utuzi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Fizi Maitre Sami akaba yasabye amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda no hanze yayo guhamahigwe impunzi z'abarundi cyane cyane igitsina gore mu gihe hari imirimo ibonetse uyu muyobozi akaba yibukije impunzi z'abarundi ko bagiye guhagurukira abakoresha ibiyobyabwenge mu nkambi abasohoka inkambi ntarusha ndetse n'abantu bacumbikira abantu batari impunzi mu nkambi aha kandi uyu muyobozi akaba yabone yo ubujye kwibutsa impunzi ko nta muntu wemerewe gusohoka inkambi cyangwa kuyinjira mu gihe cy'asambiri z'ijoro tumenyeshe ko impunzi z'abarundi zo mwaka 1972 zari zitabiriye ibirori zasabye ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku CHSL zibinyujije mu mbwirwaruhame ko zugarijwe n'ibibazo byo kubura amafaranga yo kwishyurira abana ishuri amafaranga yo kwivuza bityo basaba CHSL ko nazo yazigoboka kimwe nuko itanga ubufasha ku mpunzi ziba mu nkambi badasenga bwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
Tuko dusanga basozera ariko kwera kwejo wari umunsi mpuza makungu hariwe amateka y'umufasoni n'umwigeme nitwogenda tutifurije kandi umunsi mukuru mwiza abafasoni bo mu ntara bo mu makambi namwe bwe mutwumviriza muri ahatandukanye Cynthia Iteka no murundi kazi aba muri Suède aratwibutsa yuko umufasoni ashoboye avuga ati ndu mukenyezi kandi ndashoboye
nacho vya tanze gubibuko biri gubisuko bisa mukuvuka umuntu siwe atore kitsina siwe hitamo ninde yongira ubitanga numuremi wesoko ya byose
Nuko rero akaba ari no kuri ayo majambo ya Cynthia Iteka dusozereye bakenyezi aho muri namwe bigeme mu kagendere ko murashoboye kandi murabishoboye cyane mwaravyerekanye iryo jambo muzorigendere ko gushika kwa munani w'umwaka uza aho muzosura guhimbaza umunsi wabahariwe yakoze ingenieur yashikanye amajwi ngaho iwanyu na Innocent Kimenyi yayegeranije Diane nahazwe twari kumwe mu kiganiro iwanyu mu ntara nshimiye vyimva mutima mwese mwagize ico mutera muri kino kiganiro n'abatwumvirije tuzosubira ejo nkaho twahereye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.